d'une des cultures, à makuru mu kirundi.
Aya makuru mu kirundi tuyahere kuri ibi bikuru bikuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi havuga ko icyihuta ari kugarukana amahoro muri Afrika biciye mu biganiro hamwe no kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisha idashaka amahoro, akaba abishikirije mu gihe ariwe asigaye arongoye umuryango w'umwe bwa Afrika kuva ku wa gatandatu w'indwi turangije. Naye bamwe mu Barundi basaba rero ko umukuru w'igihugu yoshira imbere kurosa ubuzi abakiri bato, bagashima ko ari wagiye kuramutswa uyo muryango. Bamwe mu banyagihugu begereye uruhongore kama rwa Rusizi ni muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura bavuga ko bafise amakenga ku mugambi wo guhakarimbigo uruhongore uriko uraharangurirwa, aho bavuga ko imambo zisigaye zica mu matongo yabo. Twabiteguye murano makuru. Nayo ubuyobozi bwa zone Ruziba muri komine Mugere ni mu ntara ya Bujumbura nyene barabufasha ingingo yo guhagarika urudandazwa rwo gutembereza ibidandazwa bimwe bimwe mu mabarabara mu makaritsiye agize iyo zone mu ntumbero yo kubungabunga isuku, ariko abakora urwo rudandaza bo baranegura iyo ngingo bakavuga ko igiye kubabuza kurondera amikoro. Aya makuru muri komine ashikirizwa na Jota Miratuzi ifatanyije n'impinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubera Intwari. Twese hamwe tuti sangwe ikaze
Radio Indundi Culture.
Nari mpejeje kubibabwira, umukuru w'igihugu cy'u Burundi havuga ko icyihuta ari kugarukana amahoro muri Afrika biciye mu biganiro hamwe no kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho idashaka amahoro. Yabishikirije kuri uyu wa mbere mu gihe yaraganutse havuye kubisikanya na mugenzi we João Lourenço wa Angola ku burongozi bw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yizeza abantu ko u Burundi buzoshitsa iryo hangiro kuko nabwo bwashoboye gutorera umuti indyane bwagiye buracamo. Tumukurikire.
Icyo kibazo rero cy'amahoro muri Afrika nacyo nicyo tugiye twese gufasha turi ku amahoro yogaruka. Inzira nyamukuru ni ibiganiro nivyo, ariko hariho imigwi atakindi rero tatara ubugizi bwa nabi ivyo vy'amahoro batavyerekwa. Icyo gituma ibihugu bya Afrika bica bija hamwe kavuga biti abo bafise akarangamutima k'ubwicanyi gusa nta yindi nzira atari kubagwanya. U Burundi rero bwobwo ibyo si byo bwiga, kuko busanzwe buriko burafasha mu kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia, mu gihugu cya Central Africa no mu gihugu cya Congo. Hari abavuga bati no nubwo u Burundi buzobishobora, u Burundi burafise akarorero bwotanga kuko ni igihugu caciye mu magume atagira uko avugwa. Ariko twese twarabonye ingene twarondeye amahoro, turicara hamwe turabona ko ataho tuzoshirana, turasubiza hamwe, turakorera hamwe. Abarundi turabibona n'ingabo zacu zigiye kugarukana umutekano, zejeje kuzana umutekano, zirihutira no gutuma basubiza hamwe. Rero twebwe Abarundi turafise ibyo tuzogemurira ko abandi. Aha rero mucamwumva ko umurundi wese ari ufise akantu yoterera agahura n'ibindi bihugu bari mu ngwano, niwe wa mbere ababwira ati kugira mubivemwo twebwe twabigenjeje ukunuku nuku, namwe nimubigenze ukunuku nuku.
Bamwe mu Barundi rero barasaba umukuru w'igihugu gushira imbere kuronsa ubuzi abakiri bato, ariko bakavuga ko bashimishwa nuko Burundi haribwo burongoye ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika muri kino gihe, bakizira ko igihugu cy'u Burundi kizogira ico kihungukiye. Kurikira bamwe mu bo twaganiriye.
Cizere nyene cizere, urumva ko dushobora no kuja gukorera nk'akazi turi nk'abarundi, urasanga kuko haba hatwara mutama, urumva amata vy'amavuta
tutakiri umunezero udasanzwe, biraryoshe kanatsinda tuzofatwa neza. Jene ndashobora kwitega ko azohuza cane, azohuza Afrika.
Je novyakira ko ari vyiza cane, novyitega ko yuko umengo hoba akarusho nka mu Burundi nko mu bijanye no kuronka nko tuntu tuzimbutse nk'aka gahuzu nk'akaronka kazimbutse, eka n'ibindi n'ibindi nyine dusanzwe tugura amahera. Hariho vyinshi nkeka vyabiva hanze tugura amahera, ndibaza vyoca bidushikira bizimbutse.
Je ndavyumva neza mbona ari byiza, je ntacu navuga niteze gusa birenze ngaha byaba byiza cyane.
Ni akarusho kekwagura ubumenyi kurongora Afurika yose sinitoroshe, dushire imbere nyine ugwara kurabana aho ngati gukacindege kugiye kuraba ngaho gukacindege anaka abajene benshi ni bari kwagenda kubyinshi kandi abajene bari kwagenda kubyinshi ni nguvu z'igihugu zazi ko ziratakara ko bavuga ngo ugwaruka nubwo Burundi bwenje none bari ko baragenda bwa Burundi bwenje twatuko tugubaka gute buzokubaka nabo batambakazi n'abatamba bacu tuzaba dusizino
twebwe turafite umunezero udasanzwe kubona nyine ishubahiro mukuru w'igihugu cyacu ciza cyo Burundi yarawe ato ubuyobozi bw'ibihugu byose bigize Afrika turabinezerewe cyane ico twiteze nk'abarundi tuzoronka akaryo ko gutembera mu bindi bihugu canke tugire akaryo ko kubona ibindi bihugu byoroshe mu nzira zoroshe kubera tuzoba dufitaniye ubumwe n'ibindi bihugu
ndabinezerewe cyane
Na imugambwe IND ntadohoka uvuga ko ufise amakenga ko umukuru w'igihugu c'u Burundi ashobora gushika kwihangiro ryihaye ryo kugarukana amahoro Gaspar Kubaka arongoye uwo mugambwe avuga ko Afrika ubwayo itari kukira ariko akabona ko byose bizovana n'abahanuzi biwe muri ayo mabanga tumukurikire
Ubumwe bwa Afrika rero burafise ingorane nyinshi hariho ingorane ziva kuntambara ziriko ziraba hagati y'ibihugu bimwe bimwe kandi byinshi bihurikiye bumwe bwa Afrika ivyo ntibimuha amahigwe yo guhindura ibintu binini iyi muri Afrika kuko izo ntambara ziriko zirasekera abanyafrika ubwabo barazifise mu ruhara mugabo n'abanyamahanga barafise mu ruhara bikasha bikorana rero kuva muri izo nzitizi muri izo ntambami kugira ngo habe intambwe iboneka umuntu agaca yibaza mbega ivyo bintu bitashobotse kubanda zoca bishobora afise ingufu zihe sukugira ngo izo ntambara zihagarare
umukuru w'ubavuze ati twebwe mu Burundi turafise ico tumaze gukura mu biganiro biciye mu ntambara y'igihugu cyaciyemo hari cyo twahakuye kuganiriza abantu cyangwa biciye mu biganiro bashobora gushika ko hagira ico dushitse ko tugahagarika intambara ku mugane wa Afrika aho ntashizere muva nk'umugambi wa ende
icizere kiriho ariko n'igikeya urabona umukuru w'igihugu yaciye ku rubuga rw'intambara turabizi arabizi ingere bigenda arazi n'iby'ibiganiro nkuko twese huze iby'ibiganiro ko twarabigiyemo noneho urumva intambamye zihari ntizinaturuka kuri we wenyene urumva ari ibihugu bya rutura biza kwicukurira ubutare hanyuma tudasiganye inkore ku maso uhora wumva ingene mu gihugu abanyepolitike twijogota kuko tuzi ibyabaye muri iki gihugu kugira ngo twoja ngaho ngo dutambe warumpera iki ngo gusha ingorane zigabanuka nicyo twifuzo gusa mugabo tugera tuti abifashijwemo bwa mbere n'ibindi bihugu n'abarundi ubwabo bakagira nk'uruhara ngira ngo abahanuzi bazotorwa mu barundi cyangwa ahandi ngira ngo hazobakunga uko ku Burundi na Afrika mugabo icizere n'igike mu gihe Afrika ifise bwa bwigenge yahabwa mu kuboko kw'iburyo hamba ukaca yibwaka mu kuboko kw'ibubafu
Radio Indundi Culture
amakuru twabateguriye tuyabandanize mu janye n'ibidukikije bamwe mu banyagihugu begereye uruhongore kama gwa Rusizi muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura bavuga ko bafise amakenga ku mugambi wo guhakarimbi uruhongore kama gwa Rusizi uri kurahangurirwa bigera imambo zimaze gushingwa mu matongo yarasanzwe abamwe abantu ariko gutinya ko bagiye kunyagwa amatongo bakuriyemwo basaba ko uyo mugambi wo kwitonderwa kugira ntihaze hagire abimugwa barenganijwe urwego rujeje intwaro muri ico gice yamara ruhamagarira abanyagihugu kubahiriza ingingo za leta ni mu gihe igigo c'igihugu kijeje gukingira ibidukikije kimenyesha ko uwo mugambi unategekanya gukora urutonde rw'ibinyabuzima biri mu rugo ruhongore kama ido ni dona Norris Nduwimana
Imambo nshasha ziteye amakenga begereye uruhongore kama zitangura kuboneka muri karitiye Rusizi ahera zone Gatumba kuva mu kajaga yerekeza ku rube rw'u Burundi n'igihugu kibanyi ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ariko hakujya y'ibarabara ry'ikaburimbi baba muri ico gice bemeza ko ari ryo ryari risanzwe ari urugabano rw'amatongo yatanzwe na leta hamwe n'ubwo ruhongore abariko nta wemeza ko azi by'uwo mugambi kiretse ko bagaragaza ubwoba bwo gutakaza amatongo
ku miciro tumaze iminsi tubo ona imihana yose izogenda kandi byimuzibukiro nta naho boronka
ibyo bintu twabonye kumenga birimo akarenganyo karengeje kuri mukuru w'igihugu nabirabe na minisitiri utwebwe ngo tugarukirako
kuva kera bagaza twara ibigati byarivi na mugambi mbona ko leta y'ukuri abantu ngaha aro yabashize
ivyo kwimugwa mu gatumba byari bimaze gukogwa kubatewe n'imyuzurira yamaze igihe kuva mu myaka y'2020 ababanyi babo basaba ko batokurikira kubera uwo mugambi mushasha
n'abari mu gateri bari kubarahoyera bari kubarahora n'inzara bagomba bafire bako bogaruka bamwe bamwe
ico bikoze abanyagatumba bavuga ko bashigikiye ku binyabuzima biba muri ugo ruhongore bikingirwa ariko abantu bakigishwa no kubana navyo niko umukenyizi ahabaye kuva mu 1993 abibona
batwigumirize ngaha twibere ngaha none ko twamenyereye kwirira imboga bazodutwara iyo ruguru tutaje imboga ibi bikoko na kare twarabana navyo tukibera nyene ngaha mu kiyaye
twakuye kuri telefone umuyobozi mukuru w'ikigo ca leta kijeje ukingira ibidukikije hari naco kijeje ibyo bikogwa kugira tumenye kirere gishobora gusubizwa mu minwe y'ugo ruhongore havuga ko afatiriwe n'ibindi bikogwa ariko umuyobozi ajeje iby'amashamba muri ico kigo nyene Samuel Nibitanga yaheruka kubwira Radio Indundi Kirutiho ko uwo mugambi utagarukiraho agira ati
n'umugambi kugira dushobore gushyiraho amaborne imbibe z'uruhongore kama warusize ari n'ikijanye no guharura titi mbega dufise imvubu zingana gute zanyoni zingana gute mbega zampongo zingana gute
ikirere gishobora gusubizwa mu minwe y'uruhongore kama rwarusizi bivugwa ko cari cigaruriwe n'abanyagihugu gishobora kuba kibayemwe imihana iharugwa ku gihumbi kubwo amasoko yacu aho mu gatumba hamwe ataco hinduka ni mu mugambi pasekoro tubunga bungisi mu mpunyapfunyo y'igifaransa uri kunatunganya amazu ya kijambere mwenzi zizohora zakirigwamo ni mu gice bita delita cari kimaze igihe kibangamiwe n'imyuzurira yanahungabanije ibinyabuzima bibaye muri ugo ruhongore
tukiri mu ntara ya Bujumbura ubuyobozi bwa zone ruziba muri komine ya Mugere bwarafashe ingingo kuri uyu w'Imana yo guhagarika urudandazwa rwo gutembereza ibidandazwa bimwe bimwe mu mabarabara mu makariti yagize iyo zone zimwe mu mvo buvuga ko ari ukugira bakingire amagara y'abantu hamwe n'ibidukikije ariko abanyagihugu bahora bakorera muri ivyo bindi bibanza atari mu isoko bavuga ko bakiriye nabi iyo ngingo gutyo bagasaba ko hogira igikogwa kugira babandanya akazi kabo n'imiburiburi bakarihishwa amakori ku mwaka ariko ntibahagarike ubwo rudandazo baganiye n'uruganda rwacu kuri uyu wa mbere bavuga ko atagikozwe bashora kuja mu ngeso zo gusegerereza canke kwiba ido nido kuri no nkuru nalise ndayizeye
Abo badandaza bavuga ko hibanza mu isoko ya Ruziba bitaboneka kuko vyose vyamaze gufatwa berekana ko batabona iyo boheza bakaja gukorera
mu masoko nta kibanzuro birazimbye kandi umwaka usoko mu Ruziba nta ntoro n'ikibanza nkubu yarusho
ibanza vya mu isoko erega nitwo bikira twe ya
aba dafise bibanza none umva ko chatufata gute oja hehe abana bo bahugura
abo badandaza basigura ko ari cyo gituma baca batembereza ibidandazwa byabo
bamwe tuba abantu tujya turayereza utuntu urabona mu isoko agira ikibanza akamara kirihi none abantu bamwe bamwe aradutembereza cyangwa akadushyira ku ibarabara hafi yiwe
bakabona ko iyo ngingo ije nk'ibangamira iterambere kuko ari imwe mu nzira bakoresha mu kurondera ubuzima
bose tubona bivanye n'iyo ngingo bafashe vuga igogo gitaye imbere none ko batweruka ko kandi duhaye turondera ubuzima umva bizoherera he
ikindi bavuga nuko bishobora gukuza n'ingeso mbi zitandukanye
agahombo ko kaho twahora dukura igihombo ndusubira ku kiro
tudora tugomba kumererwa nabi abantu batoba yo ningorane nini cyane ningorane bamwe bazopfa biba abandi bagapfa baza barasega ngomba ningorane zikomeye
Abo badandaza abona ko botuma bashingirwa amakori botanga ariko ntibabuzwe gukora.
Wego ico twobona. Nk'uko bafuma bavuga basati mubandanye mukora. Cyama ku mwaka muzori ikorere ingano ku nimba ari senkane. Amu mwaka uheze ukazirekana ku papuro bagufasha. Kwe nk'ubu turashobora gufatwa mu barabara kasanga mu polisi muhaye senkane. Kandi kitasa guhaya gacashira mu mufu.
Baravye ku ngo barihisha. Yo fuma kuruta yaho baba bujije gose burundu.
Mwitangazo ryateye ku mukono n'urongoye zone ya Ruziba kwigenekerezo rya 12 ukwezi kwa kabiri bagasigura ko iyo ngingo ifashwe ku mvo z'amagara y'abantu hamwe n'ibidukikije mu byabujwe gutemberezwa hari mwindagara amavoka amagi imyumbati n'ibiyoba imyembe ibigori vyokeje ivyapati ibarafu iburete imihwi ibitumbura hamwe n'ibirato n'impuzu
Radio Indundi Culture
pour se mettre en
position.
Elle est bonne. Elle est bonne. Accélération. Oh, pas de pénalty ici.
Nkuru y'inkino tubashikiriza imisi yose ya mbere uyu munsi tugaruka ku rukino rwo gutera umunana twari tumaze kubashikiriza urukino rukunze gukinwa mu mashure yo mu Burundi umukinyi abwirizwa gutera umunana awukuye ku gikanu iminana mito ikaba ifise amagarama 500 ubushikiranganje bw'indero bumenyesha ko hakiri ikibazo cyo kuronka iyo minana ikwira mu mashure yose gushika ubu nta mukinyi araserukira Burundi muri ugo rukino mu nkino mpuza makungu idonido na Olivier Kwizera.
Izo nkino zikinirwa mu mashure n'inkino zitari nke kandi zigisha mu mashure ujeje umugura w'inkino mu bushikiranganje bw'indera avuga ko izo nkino ziharugwa mu nkino zo kwinonora imitsi. Salvatore Gashaka hagaruka urukino rwo gutera umunana ariko hari amategeko arugenga
mu kutera bashira mu kiganza hanyuma akashira ngaha ihanda yo ku gikanu agaca asunika ateraje imbere akatera guru kuboko hanyuma hakabaho umurongo atarengana baramucira umuzingi abarimwo aburenganye uwo murongo baca bavuga ko yarengagize ikosa ituri wisigeze arasubira gasubiramo ko dugira amantu za gatatu aho uteye kutariko baca bamukuru mu kuho bawutera bisunze ubwo buhinga babarize
ku kibazo cyo kumenya aho utera umunana shikana gashakagira ati
umwe wese mu gutera atera hageza hari ushobora gutera imetero 5 hari ushobora gutera imetero 10 hari ushobora gutera 20 aho icyo gihe baca bahera kuri aho baba baciye umurongo bakabapimira gacara bati uyateye imetero 5 bakamwandikira uyateye imetero 10 cyangwa ateye 20 bakamwandikira bapimye ni dekametero baca baharura bakaraba ati wateye hanini n'uyu uwamukurikiye n'uyu baravye intuzeye yagiye arashikanako
imetero ntarengwa
nta metero ntarengwa ziriho n'uwotera 50 n'uwotera 100 bimushobokeye ahubwo byo bari byiza.
Urukino rumenyerewe gukinwa n'abanyeshure bo mashure shingiro naye nyuma ya shure shingiro. Salvatore Gashaka avuga ko mu gihugu tutaratera imbere cyane aha yerekana ko ingorane iyo minani itagwiriye mu mashure kandi ari uruhombo naho avuga ko amashure abuze ibikoresho nk'ivyo agerageza ku neza y'ugwaruka
gutera umunana turiko turaraba nitwovuga ko tugeze kure cyane turavye cyane cyane aha mu mashure ikibituma si kindi iyo minana iboneka hake rero iyo minana irakenye nicyo gituma n'abari bariko barigisha aho ku mashure usanga bakoresha nyene nivyo ubuhinga barabwerekana mugabo umunana ukuri ntiweza ngo baburonke baja kuronka iyo tugeze muri ayo mahiganwa ibyo bikoresho rero atavyo dukora ngaha babizana bivuye hanze kuko kutagira iyo minana n'uruhombo kugira ngo wigishe ikintu ufise cy'ukuri mugabo naho ubake bakitabonetse ntubura gukora igikorwa batiza gukora
umunana ukoresha mu mashure mato matubwiza ko ufise amagarama 500 ufatwa kandi nk'ure mu rutsi mu mashure yisumbuye abakobwa batera umunana w'ibiro 5 abahungu bagatera w'ibirondo uyu munsi mu gihugu ntabaserukira igihugu mu nkino mpuzamakungu muri urwo rukino nk'uko bishikirizwa n'umujeje inkino mashure shingiro naye nyuma ya shure shingiro uramutse uwo mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi avuga ko ahanini mu gihugu hatunganywa amahiganwa ku rwego rwa komini rw'intara eka no mu gihugu cyose muri urwo rukino.
Naha rero turangirije aya makuru twa twabateguriye ndabashimiye mu bwemese mwarimu yateza abiri shimire na Kofi Olivier Rubera intwaro yafashije muhinga bw'ivyuma aya makuru mwari kumwe yashikirizwa na Jota Miratuzi mubandanye mugira ibihe byiza.